Tuashimi komandanya kumviriza ijwi rya Amerika. Radio ijwi rya Amerika isamira na Washington DC mu Kirundi no mu Kinyarwanda. Mu Burundi muri ko mutwumva ku mirongo migufi ya shortwave kuri metero 19.22. Mu Rwanda turi kuri FM 104 n'ibice bitatu ijwi rya Amerika, abari Uganda mu karere ka Kisoro, namwe mukatwumva tankomazi kuri FM 88 n'ibice 9 ya radio ijuri yobora ikaze mu makuru kuri no mugoroba mugiye gushikirizwa na Joe Diana nini nahazwe. Ingingo nkuru nkuru ziyagize. Mu gihugu cy'u Rwanda, ikigo kijeje kwitaho amagara y'abantu RBC cemeza ko umwana umwe mu bana 10 bafise hagati y'imyaka 14 na 18 haba afise ikibazo cyo mu mutwe. Kuno munsi isihimbaza umunsi wahariwe kwitaho amagara meza yo mu mutwe abigeze kuba bafise indwara zitandukanye zifatira mu mutwe, bemeza ko bitoroshe kuba mu bibano bitandukanye by'ico gihugu.
Ndani maza kwirukanwa ahantu hari indwi kuko ngo nye umuntu afataga imiti y'indera sara kazi najya muri banke hashira ukwezi kumwe umuntu akazana inkuru kwa jera ati warasaze ntago nasaze ahubwo mfata imiti meze neza toya amafaranga ngitoza yatwika najya kwigisha leteri yamenya gatoya.
Uyu n'umwe mu bigeze kuba barwaye indwara zo mu mutwe mu gihugu cy'u Rwanda. Huhamya bwiwe burimo uko yakumiriwe murabwumva handi hato. Hakuriyeho mu Rwanda mu Burundi amashirahamwe yigenga ntiyakiriye co kimwe ingingo ya ONU yo guhagarika umurwi wayo warumaze imyaka 5 ukora amatohoza ajanye n'ivyagateka kazi na muntu. Navyo turabigaruka ko hirya nino ku isi Societe ya Moderna yagirizwa kwirengagiza ibihugu bikenye mu gutanga incanco za COVID ya 19 idonido ni mukanyi sasa. Reka ayagezweho hirya nino ku isi tuyahere mu gihugu cy'u Burusiya kivugwamo impanuka y'indege mu bwoko bwa L410 yahitanye abantu 16 ikomeretsa indwi. Iyo ndege yakorotse igeze mu karere kitwa Tatarstan. Ubushikiranganji bwo gutabara muri ico gihugu bwatangaje no makuru bukaba bwavuze ko abantu 23 aribo bari bayirimwo. Ubwo bushikiranganji bubandanya buvuga ko muri indwi bakomeretse umwe gusa ariwe arembye. Naho u Burusiya bwateje imbere amategeko ajanye n'ivy'umutekano kano mu kirere biciye mu gusuzuma cane utunenge tw'indege muri ico gihugu zirakunze kugira impanuka. Mu kwezi guheze twibutse ko insanganya y'indege yo mu bwoko bwa Antonov yahitanye abantu 6 yindi yakorotse mu kwindwi naho ihitana ingenzi 28 zose zari zirimwo. Mu gisata c'amagara y'abantu kinyamakuru The New York Times acandikira ha muri Leta Zunze Ubumwe za Amerika cagirije Societe ya Moderna ikora incanco za COVID ya 19 kurungika incanco zayo mu bihugu nka vyose bitunze ikirengagiza ibikenye mu gihe iba iriko yegeranya amabiliyoni y'inyungu. The New York Times yavuze ko ivyagirije vyayo bishingiye ku makuru yavanye mu ishirahamwe ryitwa Airfinity rikurikirana kumwanya kumwanya ibihugu birungwi kwamwo incanco. Kubw'ico kinyamakuru Societe nyamerika Moderna himaze kurungika doze zababa umuriyoni umwe gusa mu bihugu bikenye mu gihe ya Pfizer yo yarungitse imiliyoni 8,400,000, Johnson and Johnson nayo irungika izababa imiliyoni 25. Hambavu y'ibi The New York Times yemeza ko ifise amakuru yuko ibihugu bitaratera imbere bigura incanco za Moderna amafaranga menshi ugereranije na y'ibihugu birimo Amerika n'ibindi byo ku mugabane wa Buraya bigura izo ncanco nyene. The New York Times ivuga ko incanco za Moderna zikinga neza ubwandu bwa virusi ya corona gusumba incanco za yandi masosiyete. Hagati aho tukivuga ku vya virusi ya corona mu Butaliyano, abanyagihugu ibihumbi n'ibihumbi bihaye amabarabara biyamiriza ingingo isaba abakozi bose baba aba leta canke abikorera ivyabo kubwirizwa kwerekana ko bacandazwe. N'ingingo izotangura gushirwa mu ngiro higenekerezo rya 15 uku kwezi. Abakozi n'abakoresha bose batazokubahiriza ino ngingo bazobihanirwa. Kaminuza Johns Hopkins ifise icicaro mu gisagara ca Baltimore co muri leta ya Maryland aha muri Amerika yo ivuga ko ku isi yose abanduye virusi ya corona bageze ku miliyoni 237, abimaze guhitana baba imiliyoni 5, incanco zimaze gutangwa akaba ari biliyoni 6,400,000. Ijwi rya Amerika aya makuru abagezeho irya nino ku isi mushobora kongera kuyasanga kuri web3 akaburungu radio yacu vewa akaburungu com, adresse ya YouTube yacu, Instagram na Facebook ni wa radio yacu. Mukanya twerekeza mu karere k'ibiyaga bigari.
amakuru y'ikigo cy'abakozi ba international medical corps bari bafatiwe hagati y'amarindi na pizi centre ariko akakela atangazwa n'umuyobozi wa societe civile muri baraka bwana itunga maisha be uyu muyobozi wa societe civile ahamya yuko abo bakozi bari bamaze igihe kigera ku minsi ine barashyirwe barekuwe ejo ariko uburyo barekuwemo nimba baratanze amafaranga cyangwa batarayatanze ntabyo barambinya uruhande rw'umuyobozi wa teritwari ya fizi bwana mutupila kawaya eme yatubwiye yuko irekugwa ryabo bakozi adashobora kuriyakana cyangwa se ngo agemeze kuko nta makuru international medical corps yari yamuha ahubwo yadusabye yuko twabaza ayo makuru iryo shirahamwe gusa ntitwageze amahirwe kuvugisha imiryango y'abo bakozi kuko telefone zabo ntizanyuragamo twagerageje kuvugisha international medical corps bigiranye n'irekugwa ry'abakozi baryo ntibyadukundira ariko bamwe mu bakozi bakorera andi mashirahamwe akorera mu mujyi wa Baraka batashimye yuko uvuga amazina y'amashirahamwe bakorera nabo bemeza yuko abo bakozi barekuwe ariko batazi uburyo barekuwemo aba bakozi b'ishyirahamwe rya International Medical Corps bari bashimuswe tariki ya gatanu y'ukwezi kw'icumi umwaka w'2021 ubwo bari bavuye Baraka bajyanye imiti ku bigo nderabuzima bya Rumanya Kanguli na Bara bose ko ari batatu ni abakongomani ubusanzwe amashyirahamwe akorera muri utu turere abakozi babo bashimuswe ntakunze kuvuga ikiguzi aba yatanze kugira ngo barekugwe mwumenya yuko atari muri Fizi honyine hagenda hagaragara ibikorwa byo gushimuta abantu ahubwo no muri teritwari Uvira uyu muco wo gushimuta abantu wafashe intera ikomeye kuko hari aho babura aho bashimuta bagashimuta n'inka nyuma benezo bakaza gutanga amafaranga ari hejuru y'ibihumbi bitatu by'amadolari kugira ngo bazibasubize amakuru atangwa n'igisirikare agenda yerekana yuko umugwi wa Mayimayi n'inyeshamba z'Abarundi bakunze gushimuta abantu n'amatungo mu kibaya cya Rusizi naho abakozi bakorera amashyirahamwe atandukanye muri Fizi bashimutwa n'udutsiko tw'abantu babitwaje imbunda Vedaste Ngabo kubwaradijwe rya Amerika uvira mu ntara y'Ivuyepfo
Vedaste Ngabo tugukengurukire nari nabice ku masonga nkitangura inama nkuru ijejwe agateka kazi na muntu ya ONU ku muhingamo kwa gatanu w'inondwi yarakuyeho umurwi w'iryo shirahamwe wari umaze imyaka itanu ukora amatohoza ku gateka kazi na muntu mu gihugu cy'u Burundi haciye hagenwa umuhinga yigenga adasanzwe azohora akurikirana ico kibazo abatari bake mu haranira agateka kazi na muntu muri ico gihugu babona ko amakungu ariko araheba u Burundi bukebuke yamara kubandi bakorera mu gihugu bobo akamwemwe ni kose idonido na mgenzi wacu Pierre Claver Niyonkuru akoreje ujya Amerika ikigali mu Rwanda
Amatora yakuye umugwi w'ishiramwe mpuza makungu ONU ukora amatohoza ku Burundi yabaye kuri uyu wa gatanu Geneve mu Buswisse aya matora y'ibihugu bigize inama nkuru ije rwagateka kazi na muntu muri ONU yemeje ko hajaho intumwa idasanzwe ikora raporo ku Burundi rapporteur special isubirira uwo mugwi ukora amatohoza ingingo ishiraho iyo ntumwa idasanzwe izo bijejwe gukora raporo ku Burundi muri ONU ivuga ko akazi nyamukuru kayo ari kubijisho no gutwi kwa ONU ku byerekeye agateka kazi na muntu guhanura leta mu ngingo zerekeye agateka kazi na muntu kuba hafi y'amashirahamwe adakia n'ibyicaro bya politike hamwe n'umugwi wigenga ujeje uburenganzira bwa muntu muri icyo gisata ONU ibona ko kidasanzwe nawe biruko umuhinga yigenga yakoze cyane mu byerekeye agateka kazi na muntu muri ONU ari Geneve yabwiye ijwi rya Amerika ko arakajyo kuri ONU ko gusohoka buke buke mu bibazo by'u Burundi uyu atashimye ko amazina yiwe amenyekana kubera akazi akora i Geneve yagize ati onishaka kwikurayo gahoro gahoro iyi ntumwa nta nguvu ifise nkize umugwi udasanzwe warumaze imyaka itanu nta n'ubuhinga n'abahinga bahanitse azokoresha erega kwisi yasigaye hari ibindi bihugu bifise ingorane zikomeye kurusha u Burundi ibi n'ishami ryigenga rigiteka rirabizi Ashenye ko yagize atwara irishyirahamwe rihane agateka kazi na muntu riri mu yarenga 40 harimo na Human Rights Watch yaheruka gusaba ishami mpuza makungu ONU kumugwi wayo ukora amatohoza wokongegwa ikiringo ari kuri mikro y'ijwi rya Amerika
ariko ndi bwo mwa protest special bashitse ho aje twara uburyo buke ukugira uburyo buke nuko n'ibyo ushobora gukora biba biki bivuga ko rero biko bera mu Burundi zoba biko abidibagirwa kwakwaje cyumwe kandi cyabuze ko
aya mashirahamwe abona ko igikorwa gikomeye gisigaye mu baharani hagateka kazi na muntu b'abarundi aho kuba mu biganza by'amakungu
umurazi usumba guhuma muri iteka twakiye neza ingingo ishiraho umuraporteur special naho atari byo twari twiteze kuko nitwizera ko ari kigayo kizotangwa n'uwo umuraporteur special gusa by'ukuri bikubira mu Burundi bizoba bitwa bisabye n'ibyibagirwa twari twiteze ko Burundi nabwo bugiye bukamuha n'imiburi bukamureka agakora nk'uko babisabye n'ubwigenge yaje mu gihugu.
Nayo ku mashirahamwe nk'aya akorera mu Burundi yo yavuga ko ishirahamwe mpuzamakungu ONI ryari rikwiye gukuraho iyo migwi n'abahinga bakurikirana agateka kazi na muntu mu Burundi kuko ku bwayo ubu icuka ari ciza. Kuri mikro y'ijwi ry'Amerika, Gerard Hakizimana atwara ishirahamwe Foricon F ku izina ry'ayarenga 50 yaheruka kwanikira ONI asaba ko umugwi wayo ukora amatohoza wovaho.
Twakiriye nabi ishigwaho ry'umuraporteur special ku Burundi, tubona ko atarakenewe embe twe dusaba ko n'igihugu kitomwe kibanza nuko agataye akazina muntu kifashe neza. Ikindi nuko tumaze kubona ko bene abantu usanga hanini bakora bahiga inyungu zabo nabo bikorana nuko uravye nyinshi wa mukuru w'igihugu ari mu bantu nawe ne baranira agataye akazina muntu kuko yereko aravuga aravusaba ko atamurunda kwiye gutoteza uwundi
umugwiye w'igihugu jeje bagateka akazina muntu CNIDH wabwijwe ijya America ko wowo ubandanya akazi kawo ko kuvugira bahohotewe. 6 Vinyene Muraba atwara CNIDH.
Iyo tubonye ko ariho ikintu cyashitse umuntu akabugwa irengero, icambere no gushikira inzego zitandukanye z'umutekano, hanyuma tugashikira n'izindi zose inzego bikorana mu butungane kugira ngo tubaze ko bamaze kumenya izo nkuru kandi ko ari kigo kirakomeye. Muri ankete duheruka kugira hari abantu bashika kuri 3 canke 4 tuzatwarabonye kandi twari tuzi ko abo bantu bazimije.
Aha no mukuru w'igihugu Evariste Ndayishimiye aho yari mu nama ya ONI i New York muri Leta Zunze Ubumwe za Amerika mu kwezi guheze yari yaseguye ko Uburundi butagikeneye kugumizwa ko igisho na ONI mu byerekeye agateka kazi na muntu. Ati dufashe kano kanya kugira ngo dusabe inama nkuru ijeje y'agateka kazi na muntu muri ONI kuraba mu buryo bubereye no kubona neza ko Uburundi buri kuburagira utwigoro dukomeye mu gukingira abanyagihugu. Igihe cyose ONI canke ico gisata cayo kijeje y'agateka kazi na muntu kigerageza gufata Uburundi nk'agahugu gahotera agateka kazi na muntu, n'ukuri ntaco bizoteba ngo bicike ko uwo mugwi wa ONI wakuweho wari washinzwe mu mwaka w'2016 mu ntoreka za politike zatumye Abarundi barenga 400,000 bahunga igihugu abandi bakicwa nk'uko ONI ibisigura. Warumaze gushira habona ivyegeranyo 5 birimwo n'amazina y'abakekwa gukora ayo mabi y'agateka kazi na muntu yawe ndetse na sentare mpuzamakungu mpanabyaha isanzwe yaratanguye amatohoza nyezina ku Burundi kuva mu mwaka w'2017. Pierre Clavier Niyonkuru, Kigali, kubwijwe rya Amerika.
Ijwi rya Amerika, Washington DC mu Kirundi no mu Kinyarwanda. Isi yose no munsi irahimbaza umunsi wahariwe kwitaho amagara meza yo mu mutwe. Mu gihugu cy'u Rwanda, ubushakashatsi bwakozwe n'ikigo cy'igihugu kijejwe ubuzima RBC mu mpfunyapfunyo bwerekana ko iki kibazo gihangayikishije abatari bake ndetse n'ibitigiri by'abana bakiri bato bagendana izo ndwara akaba ari byinshi. Murabyumva mu nkuru ya mugenzi wacu Asumta Kaboyi yaduteguriye ari Kigali mu Rwanda.
Ubushakashatsi bw'ikigo cy'igihugu gishinzwe ubuzima mu Rwanda RBC bwibanze ku bantu bari hagati y'imyaka 14 na 65 bugaragaza ko umuntu umwe kuri 5 afite ikibazo cyo mu mutwe. Dr. Yvonne Kayiteshonga, umuyobozi w'ishami rishinzwe ubuzima bwo mu mutwe muri RBC, asaba Abanyarwanda gutinyuka kwisuzumisha indwara zo mu mutwe kuko ari indwara nk'izindi.
Ntabwo biteye ipfunwe kuboneka kwa muganga wagiye kureba inzobere mu bijyanye n'ubuvuzi bw'indwara zo mu mutwe kuko ni indwara nk'izindi. Iyo mu mutwe hatameze neza numva ko nta n'ikindi kintu wavuga ko kimeze neza muri wowe, ntabwo wagira imbaraga zo gukora udatekereza.
Nubwo mu buvuzi indwara ifatwa nk'izindi, abagize ibyago byo kurwara mu mutwe bagaragaza akaga bahuye nako. Nibyo umugabo twise Karinda kuko adashaka gutangaza umwirondoro we yumvikanisha.
Indwara y'umutwe iterwa n'ibintu byinshi, imbaraga zo kurwana n'ibibazo zikaba nkeya, ugatangira nyine uva mu rugo ugenda imyambarire isuku nkeya n'ibindi, kugera aho nyine ugenda ukajya mu muhanda byo byose byagiye bimbaho abantu bakakwita ikigo rye bakakwita iko bashaka ngero nagiye kugira ikifuzo cyo kuvuga ngo ngiyewe abantu ntago ari beza reka nigire muri nyongwe nje kwibanira n'inyamaso wamfasha kanjyana indera niho yankuye.
Uyu mugabo ugeze mu kigero cy'imyaka 50 agaragaza ko niyo wivuje ugakiri indwara akatoka kugumaho.
Nge nari maze kwirukanwa ahantu harindwi kuko ngo nge ndi umuntu ufataga imiti y'indera saba akazi najya muri banke hashira ukwezi kumwe umuntu akazana inkuru kwa Gerard ati warasaze nti ntago nasaze ahubwo mfata imiti meze neza toya amafaranga ngitaza yatwika ubu nkaba nasohotse najya kwigisha reteri yamenya ko ndi umuntu ufata imiti y'indera akambaza nkamwemerera kuko si ikintu cyo guhakana amara kumwemerera akavuga ati nibyo ko akora byemerera ndabya ntago ndwaye ahubwo mfata imiti nkuko nundi wese yafata umuti wa diabete kandi akaba ari umuntu ukora akazi atoya ati mvira mu kigo kw'ikigo cyanjye kizabura iki abanyeshuri bimaze kuba inshuro zirindwi rero njye nibwo nafashe umwanzuro navuga nti ikintu kikwiye gukorwa.
Bwana Karinda izina twamuhaye yasobanuye ko amaze kwirukana inshuro nyinshi mu kazi yafashe umwanzuro wo kureba uko yakwihuza na bagenzi be bagashinga ishyirahamwe ribahuza. Karinda avuga ko bamaze kugira abanyamuryango bakaba kabi 400 ariko kugeza ubu bakibabazwa n'uko usanga umuryango nyarwanda utaraha agaciro abarwayi bo mu mutwe.
Ubundi dufite ikibazo ngo umuntu uri mu mwobo uri kurya imisere banyano dukoko dutambo muri iki gihugu nta muntu responsable n'icyo kibazo dufite. Ngiye birambabaza nta bije ngere ya leta nta modoka mfite nta karibira nta n'umushahara ngire uva muri guverinoma ariko nkumva mayara mpamagaye ngo hano hari umuntu wawe ngo ngwino ngo murebe abantu baragenda bajya hariya batiririmba nararimba bamuhereza igiceri yongere ni umwana atambura bwambura undi ati ambara nta muntu azavuga ati musigaho. Turasaba rero inzego zibanze cyane cyane guturuka mu murenge nkuko higishwa ngo kuboneza urubyaro nkuko higishwa ngo akarima k'igikoni ibyo biganiro bibeho habeho mobilisation.
Abashinzwe ubuzima bwo mu mutwe bagaragazaho kugira ngo abarwayi babashe kwitabwaho buri wese akwiye kubigira ibye.
Ugomba kumwitaho ni wowe wamubonye ni jyewe. Iyo ageze ku muhanda aba atangiye guhohoterwa kuko mu muhanda hari bibi byinshi cyane cyane iyo umuntu arwaye atameze neza. Ubarirwa buri wese bakenewe kugira ngo umuntu atazagezaho kujya mu muhanda.
Kugeza ubu mu Rwanda indwara zo mu mutwe zihiganje ziranyuranye ariko abashakashatsi bagaragaje ko iziboneka cyane harimo agahinda gakabije kihariye 11.9% iyo umuhangayiko yihariye 8.6% ihungabana riterwa n'ibihe bikomeye umuntu yanyuzemo yihariye 3.6% indwara yo kunanirwa kwifata ku ngeso runaka yihariye 3.6% n'igicuri gifite 2.9%. Dr. Kayite Shongo uyobora ishami rishinzwe ubuzima bwo mu mutwe muri BC avuga ko ikindi giteye impungenge ndetse gikeneye ingamba zihariye ari uko mu Rwanda umwana umwe mu bana 10 b'ingimbi n'abangavu bafite hagati y'imyaka 14 na 18 aba afite ikibazo cyo mu mutwe. Asumta Kaboyi, Ijwi rya Amerika, i Kigali.
Ijwi rya Amerika turabandanya n'ibiganiro vyacu vy'uno munsi. Remi Gakwaya n'umusore w'imyaka 26 yahungiye mu gihugu ca Malawi avuye mu Burundi mu 2002. Mu minsi iheze aherutse gutoranywa nk'umwe mu mpunzi zikora ibikorwa bidasanzwe change makers mu ikambi ya Zaleka iri muri Malawi. Mu vyo ashimirwa harimo kuba yaratanguje ishure gigisha impunzi ibijanye n'ubuhinga bwa none hamwe no gufasha impunzi kurondera imirimo bakoresheje internet ndetse no kubakaza applications zitandukanye zikoreshwa n'ibigo bitandukanye. Kugira rongo ibikorwa byiwe n'ibindi by'izindi mpunzi bimenyekane babifashijwe n'ikigo INUA catangujwe na Bwana Innocent Magambi nawe amaze igihe mu gihugu cya Malawi aho yageze ho nk'impunzi. Mugenzi wa Trade Rwema yaganiriye n'aba bagabo bombi ku bikorwa by'ingirakamaro bimaze gukoregwa mu ikambi ya Zaleka n'umwimbo bimaze kugeza ku baba muri iyo kambi. Reka Bwana Magambi abe ari watangura kutubwira uko icyiyumviro cyo kumenyekanisha ibikorwa by'impunzi camujemo.
Amahoro neza ebe mwakoze kutumire. Mu by'ukuri je navutse mu buhungiro ibikorwa zose twazikora mu buhungiro maze gukora ibikorwa bitari bike nasanze hari abimpunzi bafite ibyumviro byiza bidasanzwe kandi bari kwarakora ibikorwa bidasanzwe ariko batazwi no mu gihugu barimo canke mu bihugu bapfuyemwo. Canifuza ko nokora igikorwa cotuma cyamenyekanisha kandi kiba kibongera kikabigisha mu bihugu bariko barakora kugira bagikore uburyo bumeze neza kandi bishikira abantu benshi.
Ibyo bikorwa wabitangiye ryari? Ese kugeza muri uyu mwanya tuvugana harabo bantu wamaze kumenya umaze kugaragaza ku buryo ibikorwa byabo byaba byaratangiye kumenyekana
ishyirahamwe rero rya Inua Consulting ariyo rigamije kumenyekanisha ibikorwa by'impunzi zikorera mu nkambi nabitangije mu kwa kane kuri ubu sinoga ko hari inyungu nini zimaze kwerekana ariko ndabona neza yuko abo tumaze kwerekana kuvuga ibikorwa byabo hari akamaro kanini bimaze kuboneka hariho nk'umwe bamwanditse mu kinyamakuru cya hano muri Malawi kimwe bihugu ari karakora kandi ndizera yuko mu minsi ni twamanira kuyikora n'uburyo bw'imfashanyo buzoboneka ku bantu tubandanya twerekana tugaragaza ibihugu byabo kuko ndazi abantu mu by'ukuri bagenda bafasha mu kinyarwanda bita ngo baterampunga bamaze kugira entere bamaze kwiyenteresa niho twe turakora kugira babandanye kuyaga n'abo bantu baraba ukuntu bafasha kugira ngo bakora bitere imbere.
Umwe mu bantu uwo muryango wanyu ugerageza gufasha kumenyekanisha ibikorwa bye ni Remy Gakwaya aba muri iyo nkambi ya Zaleka mu gihugu cya Malawi. Remy Gakwaya nawe turi kumwe kuri telefoni. Remy Gakwaya wiriwe neza?
Twiriwe neza, amakuru yanyu
iyo amakuru yacu ni meza. Gerageza utwibwire hanyuma unabwira abakurikiye Ijwi rya Amerika ibikorwa ukora muri iyo nkambi n'ibikorwa ki.
Yewe nkakujya bivuze ndi Remy kandi ndi muri Malawi nk'impunzi, ndabaye impunzi ntakajya ababyeyi banjye bose mu gihugu, usanga mu gihugu cya Malawi ariko nisanze mu gihugu cya Malawi kubera ibintu bitandukanye n'ibizitizi byinshi by'ubuzima bw'impunzi mu nkambi. Nicyo cyatumye ntangura ishyirahamwe rifasha impunzi kwiga ibijyanye na tekinoloji ariko kurondera uburyo abantu bari mu nkambi bashobore kuronka akazi kuri internet. Icyo nicyo cyatumye dutanguza organization yitwa Technolab yigisha impunzi ibijyanye na tekinoloji, gukora ama application yatandukanye kugira ngo burya bumenyi baburonse bingire mu ma platform y'akazi menshi ahari muri internet bashobore kuronka akazi gatandukanye kandi akazi kacha gafasha ubuzima imibereho yo ya buri munsi y'impunzi n'abaturage baba mu bijiji bya hafi ngaha mu nkambi ya Zaleka.
Hanyuma umuntu yakwibaza, Gakwaya, wavuze ko uri impunzi wagiye mu buzima bw'ubuhunzi umaze gutakaza ababyeyi bawe, wowe ubwo bumenyi wabukuye?
Ndarize ndakora ubushakashatsi butandukanye muri ubwo buryo niho ndaciye ndongera ubwenge ndiga ndamenya ibintu bitandukanye byinshi bijyanye na tekinoloji ariko n'ubundi ndaciga mu bigo bitandukanye kugira ndongere ubumenyi bwanjye.
Gerageza utubwire muri make kuko wabivuze ko ugerageza kwigisha impunzi bagenzi bawe uburyo bwo gukoresha za mudasobwa cyangwa se internet mu gushakisha imirimo, kugerageza guhanga za application zitandukanye. Kuva utangiye gukora ibyo bikorwa, niki wavuga ko umaze kugeraho nk'umusaruro?
Kuva ntangiye ibikorwa ndabonye byarafashije cyane cyane impunzi aho ndatanguriye, kubera hariho amapapurikasiyo twagiye dukora yafasha impunzi direkitima. Urabye nk'igihe giheze, umwaka uheze, hariho ikibazo cya COVID, abantu benshi, abakozi benshi ntabwo bari baza mu nkambi. So twagiye dukora apurikasiyo ikoresha tekinoloji ya USSD kandi yafashijwe na UNHCR na Plan Malawi kugira ngo ifashe impunzi bishobore gutwara ibibazo byabo kuri UN bakoresheje amafoni asanzwe, kubera impunzi nyinshi zifite amafoni mato mato ya bayitafika phones. Ariko turetse nuko muri uyu mwaka nyine uheze twashoboye no gutangura gukorana na Leta ya Malawi, kubera yabonye ibikorwa duhaye dukora, ubu duhaye dugutufasha ntabwo dugufasha gusa impunzi, duhaye twigisha n'abaturage bazungurutse muri bijiji, tubigisha ibijyanye na tekinoloji, tukabigisha programasiyo, barangije kwiga programasiyo, ubu turafite abantu bane barota akazi kuri Upwork bahaye bakora. Ntabwo aba ni abantu bari batafise uburyo bwo kuronka akazi ahantu hose, ariko ubu batangiye gukora akazi, batangiye kubona uburyo, n'ubwo buryo duhaye dufasha tuvana abantu ahantu hatafisi mucho gushika hantu batangura kuba bafite akamaro bashobora guteza imbere ahantu bari kandi bagateza imbere n'igihugu cyose
nk'inzitizi wowe nk'umuntu uba mu nkambi wakabaye wifuza kuba hari ibindi bikorwa wageraho ariko ugasanga ibyo wifuza ntubigeraho nk'inzitizi uhura nazo cyane cyane nk'impunzi n'izihe kugira ngo ube wagera ku bikorwa ubundi abandi banyagihugu bageraho wowe udashobora kugeraho
urazo rimpunzi hari ibintu byinshi uhura nabyo bikurikirana no na status ubufite so icyambere cyo ni hahandi ubufuta utashobora kwidegenza cyane naho uba ufasha mu buryo butandukanye ariko hari akantu kabura kakandi ko kwidegenza ugashobora gukora ibintu ariko n'ibyiyumviro ukora ikintu kimwe ukaronka ibindi byiyumviro ariko ugasanga bibyo byiyumviro kugira ngo bishyirwe mu mbiro hariho inzitizi nyinshi zivanye n'ukuntu na status cyane cyane status uhayikoresha kandi ahantu uturuse nibyo bintu usanga biteza umuntu inyuma ugasanga aho gutera imbere umuntu ikintu yakoraga agasanga ntabwo yabishoboye kubikora ahubwo hayasubira inyuma
urakoze cyane Inosa Magambi kuri izo mpungenge za Remi Gakwaya avuga ko impunzi zifite ubushobozi hari byinshi zakora ariko rimwe na rimwe bagahura n'inzitizi z'uko bari impunzi batemerwa mu gihugu kuba bagira inkunga batera ku gihugu kugira ngo nabo bashobore kwiteza imbere ibyo bintu nkamwe mubafasha mubikoraho iki ku buryo izo mpunzi zakumva ko nubwo zifite ubushobozi ubwo bushobozi bwabo buzamenyekanishwa kandi bugire umusaruro butanga ku gihugu
mu by'ukuri icyatumye ntanguza iryo shyirahamwe n'icyo hanini kuko nkanje imyaka cumi n'itanu iheze nabonye inzitizi nyinshi cyane ibaze harageze yaho abantu bakora mu mashyirahamwe yafasha impunzi bahagarika imfashanyo nari naronse y'ibyo kurya amatoni ijana mirongo ine na tanu y'ibiribwa nari naronse ugira abifashe impunzi mu ntambi icyatumye abizimira mbavuga ati wewe uri impunzi ushobora nta nshingano ofisi zo gufasha izindi mpunzi umva ibintu bitwenza udashobora gutahura izo mfungurwa zaziriwe irirongwe amezi atatu byasabwe yuko tujya muri Geneve kurega kugira izo ndya zive irirongwe zije mu nkambi ahantu ibirometero mirongo ine na bitanu ni ukuvuga rero zishobora kuba adazizi nicyo gituma navuga ati oya ibikorwa maze imyaka cumi n'itanu nkora biramaze gutera imbere bisaba koza rero kuri mirongo ine irashobora kubandanya ntabirimo ariko reka ntanguje inuwa consulting kugira mvuganire abantu nk'abo reni nuko sinzi ko yari kubwiye yuko aherutse Ethiopia kuza kwerekana ubuhinga afite muri tekinoloji aheruka mu Buganda ni kuvuga ibikorwa amaze gukora amaprime amaze kuronka ni menshi yo kwerekana yuko naho ari impunzi umutwe wiwe atabuhungiro ufise umutwe wiwe atari impunzi ukora mu buryo budasanzwe ku buryo n'igihugu n'ibihugu byoronka akamaro mu kubari karakora rero ndi kugerageza gukura izo nzitizi kuvuganira impunzi kubwira leta ya Malawi ihindure amategeko yatuma impunzi zidashobora gukora ubwisanzure ibikorwa ziko zirakora n'ibikorwa ari karakora World Bank banki nkuru y'isi yarayibonye ati oya reka dushyire mu mutahe tugufashe kugira ibikorwa uko urakora biboneke ni kuvuga ibikorwa bibiri byo mu rwego rwo hejuru cyane bisaba ko ubuvugizi bukenewe kugira igihugu gihindure amategeko agenga impunzi kugira impunzi rwose zibikore mu bwisanzure kandi biteze imbere n'abanyagihugu bicyo gihugu cyaba cyarabakiye
urakoze cyane Bwana Inosa Magambi
akanunga duce dusozera amakuru twari tubafitiye muri kano kanya dushimira abagize uruhara bose ngo ategurwe yongere abashikire kuri mikoro mu ikomena Joy Diane nini nahazwe ibiganiro n'amakuru byashizwe hamwe na Fatuma Limasi Kalala twemwe ku izina ry'abagenzi bacu bose tukaba tubikebanuye tubifuriza kubandanya muraningwa mu byo mbirimo byose uko turi babiri jewe na Kalala turongera mu gitondo mu makuru azoba agezweho mu kurindira rero mu bijuru bwiza mwanyu no mu byanyu.